Ibyo bitero by'amagrenade byabaye mu makartiye abiri yatandukanye y'igisagara cya Bujumbura. Iya mbere yatewe muri karitiye y'icyenda zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura. Hari gihe cy'isaha imwe n'iminota cumi nk'uko bivugwa n'igipolisi yaguye mu ibarabara hafi y'urugo rw'umuvugizi w'umugambwe CNDD FDD. Amakuru ya mbere yavuga ko urugo rwa Daniel Gerard Ndabirabe arirwo rwatewe, ariko igipolisi kirabibeshuza. Inyuma y'amasaha abiri, grenade ya kabiri yatewe ku mabati ya zone Bwiza hagati mu gisagara. Nk'iya mbere nta muntu yakomerekeje cyangwa ngo yice, kiretse ibati ryasambutse. Iruhande y'ibyo bitero by'amagrenade hari kandi n'abasuma bitwaje ibirwanisho bateye muri zone Buterere mu buraruko bwa Bujumbura bica umuntu. Inyuma y'ibi bitero muri karitsiye ya Bwiza hazindutse umukwabu ukomeye atawinjira cyangwa ngo asohoke, ariko abafashwe bose bahavuye barekurwa. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye atangura twiganira uko bwicanyi bwo mu Buterere bwagenze.
Ejo mu ijoro nk'igihe cy'isaha y'indwi n'iminota mirongo itanu muri Buterere ya kabiri muri karitsiye ya kane, hariho umugwi w'abasuma bari bafise inkoho bateye ku mushingantahe Nshimirimana Alex, hanyuma batanguye kubomora urugi niho ababanyi baca bavuze induru. Abo basuma baca barahunga, ariko bariko barahunga bagenda bararasa. Urusasu rwafashe uyu Nshimirimana Alex munda, baramujanye kwa muganga, ariko amakuru dufise nuko yahavuye yitaba Imana aho bari bamujanye kwa muganga. Uno munsi rero nyuma yo grenade yari yatewe mu Bwiza hashiye hakorerwa igikorwa cyo gusaka, hari hafashwe abantu bashika ku 500 batagira ibyangombwa kandi batandiswe muri ya makaye bategeza ko abandisemo yabajejwe intwaro. Abo bantu rero bose bahavuye barekugwa, ariko babanje gusubira kwibutswa yuko kuba banditswe muri ajya makaye ari itegeko, kuko ari ku neza yabo kugira ngo bakingiwe umutekano. Bajejwe intwaro n'abajejwe umutekano bamenye neza aba babaye aho hantu ko atankoze z'ikibi nkumbure zona hava zivamo izo ziza zigatera amagrenade.
Ariko rero hari abantu bashika ku 8 baba mu ngo zo hafi ya zone Bwiza igipolisi cyagumije kuri iyo zone nyene, nk'uko twavyiboneye mu gatondo kuri uyu wa gatandatu. Ababo basaba igipolisi kutajaniranya kuko atari abagizi ba nabi. Se w'umwigeme ari muri abo
batwugarije bari mu mankete yabo kubera ibibaye, bategerezwa kubaza, bategerezwa kumenya, bafise droit ya ankete. Majorite abo bafashe bose sio bari bari nka example, bamwe bari presque bose bari kwa muganga kuraba abagwayi, aca barashika barabafata kubera nabo mu rupango rwa ya zone. Navyo bazi kwera, navyo bazi bafuye kubafata. Twisaba gukurikiza ankete zabo inaye kubite mu gahanga aho baza gusanga aho basanga ibintu twe na nakimwe babafatanye bagize ankete baradusofte no mwijoro barabura ikintu bakoresheje ukuri, ntibahohotera umuntu, ntibabonera umuntu, abo baza kwera babarekure. Cyo tubasaba gusa kandi turazi ko babikora.
Icyo cyizere umwige amafise umuvugizi w'igipolisi aragisasirira.
Inzira karengane n'ukuri zitegeza kure kuko hajya babafashe baca batangura kumenya bari bo kubara umwidondoro wabo, hanyuma bakabaza bajije intwaro yuko abo bantu ari abo ngaho. Twobizeza rero yuko nimba atankoze ikibi zirimwo ko atangorane baheza bagaca bari kuko iyo ahantu havugiye grenade nawe urumva yuko kumva zo gukinga abantu barashobora gufatwa ari benshi, kugira ngo abajije umutekano barabe yuko izo nkoze z'ikibi zakoze ivyo bintu zitari muri abo nyene. Nivyo rero biba ni nkavyo byabaye mu Bwiza kubera hari iyo grenade yari yatewe jo mu ijoro.
Amashyirahamwe yigenga nayo asaba abafise ibyo basaba bose kubicisha mu nzira y'ibiganiro. Narije umuhuza William Benjamin Mukapa yemeye kumviriza umuntu wese afise icyo asaba. Jangwa Gilbert Beko umukuru wa Onelope Burundi.
Ibiganiro byaratanguye, twese baduhaye uburenganzira bwo kugira icyo dushikirije ikituba cy'icyari cyo cyose. None abo bantu bicwa batera amagrenade hariho hose, ibyo bintu bifise akazoza kahe ku gihugu? None hari umuntu yifuza gutwara igihugu cyangwa iyo barondera ubutegetsi? Aburondera yamaze kumara abantu. Turasabye yuko abantu bariko barakora ibyo bintu bo bihagarika, kuko naho tutaramenya neza ababikora bariwo bazotinda bamenyekane kandi bazokiribwa ivomo n'Uburundi n'amakungu yose. Abo bantu batera amagrenade, abo bantu bariko baricana, ibiganiro ko byatanguye nibagende bashikirize ivyumviro, bagende babumvirize kuko umuhuza yaravyemeye ko azobumviriza, bashikirize ivyo vyumviro vyabo. Ntituraga abana bacu ububi, ntituraga abana bacu bwicanye, ntituraga abana bacu kutemera demokrasi, kuronka ibintu byose biciye mu ngimba. Niragira ibi
Igipolisi cy'u Burundi kimenyesha ko ibi bitero by'amagrenade n'ubu kibifata nk'ibikorwa by'iterabwoba. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye agasigura ko ibyo bitero bitegerezwa kugwanywa nk'uko iterabwoba rirwanywa ku isi yose. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.